Tubashimire komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muri komu yumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22 mu Rwanda mu katwumva kuri FM 104 n'ibice bitatu by'ijwi rya Amerika muri Uganda mu karere ka Kisoro muratwumva tankomanzi kuri FM 88 n'ibice 9 ya radio ijwi yobozera ikaze makuru yo kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Joe Diana nini nahazwe amakungu uno munsi yahimbaje umunsi wahariwe agateka k'umukenyezi n'umwigeme ijwi rya Amerika ryagendeye intara ya Makamba mu gihugu cy'u Burundi
umukenyezi kuvuga telefone nini hari aho bigora kuko ubuge bw'abantu si bumwe
abakenyezi sico kimwe n'abagabo abakenyezi ni bake bafise amatelefone gabo nibo bafise amatelefone cyane kuko umugabo benshi usanga ari abagabo bafise telefone ntibibuke kugira abayironse umukenyezi nawe
Abo ni bamwe mu bakenyezi bo mu ntara ya Makamba iri mu bumanuko bw'u Burundi basigura yuko ivyubuhinga bwa none bisa nk'ibiriko birabasoba gato gato muraza kuvyumva handi hato mwagezeho hirya nino ku isi abashikiranganje bajeje kwivuna abansi mu muryango umwe bwa Buraya bari Stockholm aho bariko barabira hamwe ingene Ukraine yohabwa ibindi bigwanisho idonido ni mukanyi sase musangwe ikazi ndabahe ikaze nongera nifuriza umunsi mukuru mwiza wagateka k'abakenyezi n'abigeme aho muri komura twumva hose muherereye kuri no munsi rero abakenyezi baturuka mu bice bitandukanye byo ku isi bakoraniye muri Maroc kugira ngo batanguze ico bise urunani mpuzamakungu rw'amahoro ubwo runani barutanguje kubashaka ko ijwi ry'abakenyezi ryo kumvikana cyane muri ibi bihe by'intambara mu bihugu bitandukanye mugenzi wacu Thomas Kamirindi ibindi kuri no nkuru byifashe gute
Urunana rwatangijwe n'abategarugori b'abayisilamukazi n'abayahudikazi mu Bufaransa mu mwaka ushize barimo nabo muri Palestina nabo muri Isirayeli biyise ingabo z'amahoro basanga byihutirwa gushakisha amahoro muri ibi bihe by'intambara n'ubundi bwicanyi butagira urugero mu bihugu nka Ukraine, Syria, Yemen n'ahandi baragira bati turashaka ko abagore bo ku isi yose bahagurukira amahoro ubutabera n'uburinganire batumije iyi nama mu rwego rw'umunsi mpuzamahanga wahariwe abari n'abategarugori barayikorera mu mujyi w'icyambu cya Essaouira ku nyanja Atlantika umujyi ufite amateka yo guhuza abaharanira amahoro b'abayisilamu n'abayahudi mu bari muri iyi nama twavuga nka Shirin Ebadi umunyamategeko w'impirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu wo muri Iran wabonye igihembo cy'amahoro kitiriwe Nobel mu 2023 n'umunyarwandakazi Jessica Mwiza wo mu muryango Ibuka uvugira abarokotse genocide mu Rwanda mu 1994 uyu munsi bakoze koko urunana rw'ikimenyetso bazasoza inama ejo kuwa kane n'urugendo rw'amahoro
Thomas Kamirindi urakoze hivyo no munsi turaza kubigaruka ko mu gice cacu ca kabiri aho tuza kubabwira ingene mu Burundi no mu Rwanda uwo munsi wahimbaje ariko twanze gato tuje mu vya politika abashikiranganje bajeje kwivuna abansi mu muryango umwe bwa Buraya bahuriye ku murwa mukuru wa Sweden Stockholm barabira hamwe ingene Ukraine yoronswa ibindi birwanisho vyo mu ntambara Fidel Niyongabo niyo nkuru yaduteguriye
Johannesburg niwo mujyi munini wa mbere muri Afrika y'Epfo. Iyo amashanyarazi acitse rimwe na rimwe kugera ku masaha 12, imiriro iyobora imodoka mu masanganiro y'imihanda nayo irazima.
Thomas ubanze turindire gato iyo nkuru ya Afrika y'Epfo urayigaruka ko ariko mugenzi wacu Fidel rikabanze abari we atubwira ivy'abashikiranganje bajeje kwivuna abansi mu muryango umwe bwa Buraya bahuriye ku murwa mukuru wa Sweden Stockholm ariko barabira hamwe ingene Ukraine yoronswa ibindi birwanisho vyo mu ntambara Fidel Niyongabo ijugiwe rirabuze reka Thomas Rucubandanya iyo nkuru warumaze kutubwira muri Afrika y'Epfo abo mu barabara nibo basigaye bayobora imodoka y'umuyaga nkuba wabuze mu gisagara cha Johannesburg
Johannesburg niwo mujyi munini wa mbere muri Afrika y'Epfo iyo amashanyarazi acitse rimwe na rimwe kugera ku masaha 12 imiriro iyobora imodoka mu masanganiro y'imihanda nayo irazima ubusanzwe polisi iraza igafasha abatwaye ibinyabiziga kuhikura batagonganye ariko muri iki gihe ivuga ko abakozi bayo baba bakenewe henshi cyane ku buryo badahagije niho ababa mu mihanda ndetse n'abasabirizi baba bambaye twa dukoti tw'umuhondo tugaragara neza utamenya aho baturutse bakaza bakaba aribo babikora. Umwe mu baganiriye n'umunyamakuru w'ikigo ntaramakuru AFP cyo mu Faransa ati tudahari haba impanuka nyinshi. Undi nawe ati ko nta kazi se dufite abatwaye imodoka baduha udufaranga tukadufasha. N'undi nawe atari ko hariho n'abadutuka ahanini n'ababa bafite ubwira ntibabashe kwihangana. Umuvugizi wa polisi y'umujyi wa Johannesburg Holani Fila avuga ko babyitwaramo neza rwose ati nabo gushimirwa. Abatwara imodoka benshi nabo bemera ko ababa mu mihanda n'abasabirizi babayobora neza, ariko ikibazo nuko haramutse hagize ubikomerekeramo yakwirwariza. Ubuyobozi bw'umujyi ntibushinzwe kumwitaho.
Reka dushimire wewe mugenzi wacu Thomas Kamirindi kuri ayo makuru yaduteguriye akaba hejuru kudushikiriza. Tusaba imbabazi ku nkuru ya Ukraine n'amakungu ariko araba ingene yoyiha ibigwanisho. Twe tubemereye ariko nimushobore kuyumva kubera ingorane y'ubuhinga bw'ivyuma, ariko turemeye ko igihe c'isaha imwe n'iminota 30 iyo nkuru tuza kuyubumvisha mu majwi. Ano makuru rero abagezeho hirya nino ku isi n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com, adresse ya YouTube yacu, Instagram, Facebook na Twitter ni VOA radio yacu. Mukanya tuja mu karere k'ibiyaga bigari, uno munsi tuza kwibanda ku vyagateka ku mukenyezi. Reka nongere nipfurize umunsi mukuru mwiza agateka ku mukenyezi, aho mukenyezi umutegarugori wese uri kuratwumviriza uno munsi turakwifurije yuko womenya amateka yawe ukayagwanira kandi n'ikibano kikagufasha kuyagwanira no kuyaharanira. Urundi rero bwifatikanije n'amakungu mu gihimbaza uno munsi abavuganye n'ijwi rya Amerika basiguye ko ari umunsi wasanze mu bukene bwinshi naho umukenyezi agifatwa nk'inkingi iterambere. Amajwi y'abavuganye n'ijwi rya Amerika ni muri uno nkuru mwateguriwe na mgenzi wacu Eloge Wirikaneza.
Abakenyezi batari bake baganiriye n'ijwi rya Amerika bavuga ko uyu munsi usa n'uko utabaye kuri bo bitewe n'uko bashitse bari mu mikoro make. Umudandaza akazi niwe ku murwa mukuru w'utunzi Bujumbura.
Ntihatari rwose kwe umunsi mukuru w'abakenyezi jewe kwe ntabyo mbona novuga kuko bishitse turi mu bukene bwinshi ntidushobora no kubuhimbaza ibintu biciro bitera biduga.
Mugenzi wewe yemeza ko umunsi w'abakenyezi awumva ku matwi gusa mu itangazamakuru.
Nawumvise muri radio bawuvuga bakawuhimiriza bakavuga naho nawumenyeje
we. Mu ntara y'Ububanza mu burengero abakenyezi bavuga ko babazwa no kubona bagenzi babo bari mu nzego basa n'ababatereranye.
Iyo nkari aho gatumba mperereyeho mwerimwe ntabo mbona bigira bakiraramiri
aya nk'abakenyezi benshi atakazi bafise.
Hariho abagabo benshi tubabwira kurima umukenyezi arima wenyine oya no kuri abakenyezi agateka ntikubahirira.
Naje umugabo wanje nk'ubu ntituriko umva abantu bashaka kuguma baguruka gusa umva umukenyezi wo mu rugo ntacamaze akimaze nabo hanze gusa. Ubu gukura abahanura bavuga ngo nta mpanuro z'abagore nta n'imigambi y'abagore. Duheruka tubatora tumaze kubatora ntacyo tubona badukurikiranako.
Ariko hari abandi bakenyezi b'Ubujumbura basanga ugusarukirwa mu nzego ari ingirakamaro rwose.
Kare nta mukenyezi yaronka naho ingene yokwitwa ariko ubu turabishima data wanda n'abatware barimo babakenyezi enda nkuhimbaza nuko ngwaye ntabararengwaye nagiye no kukiro bivise mwidegenje kubera umukenyezi agize n'ikibazo abegera imbere data bakamwumviriza emwe naho wakubitwa wataha kimwe ku busa ubona ko turiserukira data wanda tukadodora bakatwumviriza ese kare twari tugomba.
Abagore birabagora vyagera kubabaho barinze gucinga ero bikabakaga. Umuvyeyi no mu ntara ya Kibitoke mu buraruko bushiburengera
gutunga umujyango ku byatuyobeye umuntu w'umukozi kore ibihumbi bitatu bine ugiye mu isoko nshobora kuronka ikintu watungisha abana babiri ku byo bihumbi bitatu twebwe mbere nk'abacangiro turarushe harageze aho twipfunza komoka tutagira iyo tuja ntitugire iyo tuva mu gihugu cy'u Burundi.
Muri COFAB ishyirahamwe ry'abakenyezi bagendana ubumuga batunzwe n'imyuga basaba abagore kudasuzugura akazi. Evelyne Ndikumana ni umukuru wa COFAB.
Twebwe nk'ubu turafise ibintu twigisha ugasanga mugabo abo kuvyiga bavuga bati jewe birya ntavyo nokora ugasanga baragaya ngo sakazi ko gukora rero umaze kugaya ko atari akazi ko gukora ngo ni ibintu bakora mu byatsi baracapa barisiga imicafu. Muri koperative yacu hariho n'abagize amashuri baraminuza benshi bakunda kuzera inze bakaguma mu murizo ngo zabo bavuga ati jewe kajya kazi ntako nokora.
prime mbaruko kye mukuru shiramu ya wellness te we ton frère bazwana kubona muri kino giye abakenyezi bibagora kugaburira imijyango
umuceri warazimbye biharage birazimbye kurugezo abantu bagatari bwigire babona no musumwe iyo ibyo bifungurwa byitwa mbumba rugo bizimbye ubuzima mu rugo burahinduka mbere bukagorana cyane agateka ku mukenyezi karahunga abana kuko murazi ku mukenyezi hanini ariwe muzezwa nzu ari wajejwe gutegura ibyo umujyango wiwe ushika ufungura
umuntu n'abahanzi barawubaha Andre Ndabaneze azwi ku izina rya Ndimo agakaba n'umuyobozi w'ikigo kuza music yacuraranze indirimbo zihagize umukenyezi zatorewe kuja mu mahiganwa akomeye
nashimye kuririmba indirimbo iteze imbere umukenyezi kubera mu mibereho y'imisi yose abakenyezi baracinyizwa mu buzima bw'imisi yose no mu bikorwa bakora barakwiriye gushyigikirwa no kuronga ijambo guhabwa agaciro
ibirori nyamukuru byabereye mu ntara ya Kibitoke Prosper Bazombanza icyegera cya president niwe yarari
mukenyezi andi terambere y'igisina gabo uko nitambere ryabo sina mukenyezi wese akwiye kumenya ko angana n'umugabo imbere y'amategeko mugatwubahiriza nyamigenzo igenga barundi n'abarundi kazi harageze ko umukenyezi atusubira kwicuza ngo ntaca mbaze kuko atize amashuri ariko amenye ko ashobora byinshi bige baminuza ahubwo ariko kandi n'abatabishoboye bamenye ko bafite akamaro kanini co kimwe n'abasaza babo
ibiharuro bitangwa nabo nivyerekana ku cyakane cy'abantu bamwisi y'abakenyezi ariko bari munsi y'ibice 20 ku ijana z'abafite amatongo biharije canke batorana mu gihe mu mitumba busumbasumbane bw'imishahara hagati y'abagore n'abagabo bushobora kugera kuri 40 ku ijana onu imenyesha ko mu gihe abakenyezi bohabwa amahirwe amwe n'abagabo umwimbo ushobora kuduga ku rugero rw'uko abantu bahanzwe na kigoyi bogabanuka hagati y'imiliyoni 100 na 150 igisata cyawo ni kigeje w'abakenyezi nacyo kivuga ko muri rusange uyu mukenyezi umwe kuri batatu bafite akazi akora mu gisata cy'uburimyi eroje wika neza ijwi rya Amerika
kadushimire mugenzi wacu eroje uri kaneza ijwi rya Amerika rero yahaye ijambo bamwe mu bagore bakoze imirimo itamenyerewe mu gihugu cy'u Rwanda umwe muri iyo mirimo n'utwara ikamyo ndetse n'uvugira inka mu birori niyo nkuru muraza kuyumva makuru ya Trigger isaha nimwe n'iminota 30 tuje mu ikambi ya Nduta na Nyarugusu aho naho nyene uwo munsi wahimbaje mu gihugu cha Tanzania abakenyezi bavuganye n'ijwi rya Amerika bavuga ko ibibazo byabo bitera vyiyongera uko umwaka utashe mwe mu bibazo badondaguriye mugenzi wacu James Jovin yabagendeye birimwo ukutagira ubwigenge gufatwa ku nguvu n'ihohoterwa hagati yabubakanye
Bashimo libo bavuga ko ibibazo nyamukuru byambariye umukenyezi kandi bitarigera bifatirwa umuti ari gufatwa ku nguvu cyane cyane iyo bagiye gusenya gukinyizwa n'abagabo mu rugo kutigishwa imyuga itandukanye yofasha gukemura ibibazo mu miryango no kutaronzwa imfashanyo zikwiye hafi buri mwaka amashyirahamwe abigejwe mu nkambi za Nduta na Nyarugusu arizihizo munsi mpuzamakungu hariwe abakenyezi ku isi muri uwo muhango kanini batanga inyigisho zitandukanye mu bijyanye ibibazo bihambariye abakenyezi ikibazo nuko bidashigwa mu ngiro mu ntumbero yo gukemura ibyo bibazo bamwe mu bahaye ikiganiro ijyu rya Amerika bavuga ko umukenyezi ariwe mujyango ariko aho batuye mu nkambi umukenyezi nta jambo agira bigatuma ingaruka zikomeye mu buzima bwabo naho hafi buri mwaka umuhango wo kwizihiza umunsi w'abakenyezi uba muri izo nkambi ariko bamwe bamwe baridoga yuko batararikwa kugira bitu ibibazo bafise
uyu munsi mukuru ubaye w'abakenyezi bamwe ntiturari ko ngo tuze gushereke uwo munsi mukuru natwe kandi tuba twari dufise ibibazo natwe twobaza kumva ngo warenganye ntitumenye ngo wabayita ari kizingahe ngo umunsi wuhe
uyu munsi mukuru turiko turahimbaza uyu munsi rwa kenyezi ibindi utantu duhimbaye neza bivanye n'ubukene dufise twebwe abakenyezi bo ngahinduta ntabwo duhimbaye na gato nta gateka dufise twebwe abakenyezi bivanye nuko bamwe barakubagugwa bagafatwa ku nguvu abandi bakicwa nico gituma rero tuvuga ati twege uyu munsi mukuru w'abakenyezi binduta ntutumereye neza
umunsi mukuru w'abakenyezi naho tuhimbaza dusanzwe dufise ubukene budasanzwe muri ikambi ya nduta turafatwa ku nguvu abenshi ugasanga ntituko turahohoterwa kanini umugore niwe ari umuryango kubera ariwe aguma yiruka arondera kiriya na kiriya inkwi usanga zigoye
bamwe bamwe mu bakenyezi batuye mu nkambi za Nduta na Nyarugusu barigishwa imyuga itandukanye naho atari ku rugero rushimishije bitigiriye bitangwa na seri buri mwaka hafi y'abakenyezi 95 nibo bigishwa imyuga yofasha gukemura ibibazo mu rugo mu gihe inkambi Nduta ituyemwo abakenyezi barenga gato 2008 bitigiye bitangwa na seri abo bakenyezi mu nkambi za Nduta na Nyarugusu bemeza yuko kuva bashitse muri izo nkambi ibibazo bihambariye abakenyezi bitarigira bigabanuka gusa babura uko bagira mu gihe ibibazo byatumye bahunga bitarakemuka kugira batahe mu gihe cy'amavuko ari nayo mpamvu basaba leta ya Tanzania cyo kimwe na seri ukomeza bafasha no gukemura ibibazo bihambariye abakenyezi
Neriko yotu zogaru kigwa kute, kombona ni misi mikulisi kai bari hii wachu. Nituna imenye ngo tutangi chimbiro tuwadufise. Nonine leo nukuri tulabashimie kwa kuma tuwatumbe tuwasabe. Mugende mudushikile kui ishira hamu ya isiga yari idukulikirana. Kugira ngo na hii rabit kuite, kugira ngo niduhabit kui hebura. Ukasangu mengo nitukigira nikidukulikirana na kaina kwe tuli mubabzei. Abo njene ni waba kwe kuse baturaba, mukona bandi bahura baturaba, baka dufasha. Kugira ngo baturabi ilakasabuni, ilikotegisi. Agakanga naho budakomeye cyangwa bakaraba ukuntu bo dufasha kuko twegwe turabafashwa icyo umuntu afashishijwe cyakira uko nyine uko babona yuko gikwiye
mu biharuro bya nyuma byatanzwe n'ishyira hamwe mpuzamakungu gitako munzi haseri mu mpera z'ukwezi kwa mbere impunzi z'abarundi zisigaye mu gihugu cya Tanzania zigera ku 145,000 hafi igice cyabo n'abakenyezi gusa bugarije n'ibibazo ntangere mu buzima bwo mu buhungiro kuva mu nkambi ya Nduta iri mu gihugu cya Tanzania James Jovini kubwejwe ry'America
James Jovini ndakongere ko kwicivugo cuno mwaka wahari uno munsi wahari wagateka ku mukenyezi ari duharanire isi ihamahirwe abagore n'abagabo ku rugero rungana mu iterambere ridakumira kandi rishingiye ku buhinga bwa none abakenyezi bo mu ntara ya Makamba bavuga n'ijwi rya America bataciye ku ishure bavuga ko badashobora gukoresha ubuhinga ngurukana bumenyi kuko banshi muri bo ataburyo bafise bwo kugura amatelefone kandi batazi niyo bitaye umutwe abani natanabo bagura amatelefone mato mato bakoresha mu guhamagara bisanzwe inkuru ndende kuri iki kibazo hijwi rya Amerika yateguwe yifashije abakunzi bayo mu Burundi reka mwisomerwe na mugenzi wacu Thierry Ndayishimiye
Kuri uyu wa gatatu igenekerezo rya 8 ntwarane amakungu arahimbaza umunsi muza makungu hariwe agateka ku mukenyezi mu Burundi wa munsi mukuru uhimbazwa ku civugo kigira kiti uruhara rw'indongozi mu iterambere ry'ubuhinga ngurukana bumenyi ridakumira uhimbajwe rero mu gihe abarundi kazi benshi batagira agatelefone canke ngo bakoreshe ubuhinga ngurukana bumenyi mu kwiteza imbere mu bumenyi canke mu mirimo yabo ya minsi yose ku mugwa mukuru w'intara ya Makamba hari abakenyezi bakubwira ku bya telefone bitabaraba abandi bafise telefone nto bakunze kwita gahinda bashobora kuzigura amafaranga 25,000 by'amarundi kandi zarabagoye kuronka
byarampanze kubera ubuzima bongoye nshomeye kugenda yironke ndiruka gose iyi ntoya
ku mukenyezi kuronka telefone nini haraho bigora kuko ubuge bw'abantu si bumwe riha bashobora kuzironka ariko mu gice kinini cy'abakenyezi mbona ndabona ko bitoroshe kuyironka
abakenyezi sico kimwe n'abagabo abakenyezi ni bake bafise amatelefone gabo nibo bafise amatelefone cyane guko umugabo benshi usanga arabagabo bafise telefone ntibibuke kugira bayironse umukenyezi nawe
Benshi bo bafise telefone zikuze bita ibitabo bazikoresha mu guhamagara gutera udukuru no kwinezereza ariko hari n'abandi bamaze kumenya ku ruhande yako kamaro telefone ngendanwa ikuze ariko irumara mu mwuga umuntu abasanzwe akora. Shukrani Donata n'umufasoni atunzwe n'umwuga wo kubarira agira ati nkoresheje telefone biramfasha gukorana neza n'abampaye akazi.
Bwa mbere na mbere turahanama nimero n'abakiriye hanyuma rero tukaca tuzihanye twahanye randevu wa mukiriya ka telefone akambaza ati woba warahejeje kunshonera nanje canke nkamubarira ati emukiriye n'usitore yankuzu nahejeje kwishona. Ikigira kabiri kandi telefone iramfasha mu kurabamo ama modele iyo umuntu ampaye modele canke mandagira ba muri ya telefone ukaca usanga nta namwe nihenze.
Ikindi bimufasha no gusoma ubwenge ukugena handi bashona ibigezweho kandi bigatuma ronka bamusaba kubashonera impuzu benshi.
Telefone irafasha cyane na cyane cyane izo zikuze kuko urabonamwo imodeli utaruzi ukacuyishyira mu bwenge ukacugira ati nkinge ndabe ino modeli ko ndayishobora ukacuga umushona wisunze ya telefone.
Felicite Kamariza asokoza abapfasoni ku mugwa mukuru w'intara ya Makamba. Nawe nyene hari ubuhinga bwo gusokoza abapfasoni avoma ku buhinga ngurukana bumenyi.
Ndashaka kuja kuri YouTube nkaca muri recherche nkandika imba nkeneye nkakwa feza manaterere nkandika coiffure naturelle africaine cyangwa nkandika coiffure naturelle de mariage amazikaza aca nzandarondera rero iyo mbona inshimishije cyangwa igezweho yobera abakiriya banje kubuye nanjye ndashyohoje umukiriya wanjye agiye nko mu rubanza abantu bose aza kuvuga ati uyu muntu araberewe nkaca nzandiyungura ubwenge rero.
Si byo gusa Felicite araranga ibyo akora akoresheje urubuga hwaniro WhatsApp mu kugurisha ibyo akora. Felicite Kamariza amaze kubona kamaro kuri urubuga hwaniro mu mwuga wo gusokoza yifuza nawe kugira umurongo wiwe kuri YouTube kugira ngo ahacishe ibyo akora hanyuma tere imbere kurushaho.
Ndashaka kuzogisha kuri YouTube kuguruza channel yiwanje kugira nze ndashiraho ibyo nkora hariho n'abakiriya mba nakoreye bintu byiza nk'abasokoje nk'abasuka bakabega abakiriya benshi baransaba gufotora amafoto yabo mbarashokoje nkabishyira ahantu ku buryo umukiriya aza akavuga ati ndabe ibyo washokoje abandi kaca ndabimwereka. Ndafise umugambi ariko sindabishikako ariko ndafise umugambi mu minsi ya vuba.
Nzoyirata Donata nawe asanzwe akoresha telefone mu kubika kubikura no kurungika amafaranga ati ubu buhinga bufashije abatari bake kubaho. Uretse ico telefone nini ziramara irungu kandi zirungura ubwenge
naho buri mu byiyumviro bitari byiza ushaka kuja ugasamara ikakungura utuntu kuri YouTube ku Facebook gutyo ukazoraraba udukuru n'utuntu. Hari igihe usanga hari ama groupe usanga arimo ibyigwa kanaka ari nk'ibyukurikirana ugasanga uri kurabiraba ikigwa kanaka urahirabye urashobora kubona inyishu yacu bikoresheje na telefone.
Daniela Niteka umwigisha muri kaminuza y'Uburundi mu gisata cyo kumenyesha amakuru n'ubuhinga bijanye aradondagura tumwe mu turusho two gukoresha ubuhinga ngurukana bumenyi.
Sanga umuntu arashoboye kwiga umuntu arashobora kungura ubumenyi yaciye muri ubwo buryo atarinze kumbure gutanga umwanya munini n'uburyo bunini kugira ngo akore ivyo bikogwa. Hari ndetse n'abadandaza ugasanga bimwe mu byo bakora ari nk'ukurangura ari nk'ukugurisha ari nko gukora ibikogwa bitandukanye urabikoze uciye ku telefone bitagusavye yuko urinda gushika kure urinda gutama uruha ugasanga ivyo birakuvuniye urugendo kandi bitumye ucungura umwanya ubijanye no gukoresha ubwo buryo ugasanga ndetse hariho nabakora imigambi ahanini canke ibikorwa byo kwiteza imbere bihagaze kuri ubwo buhinga ngurukana bumenyi.
Mu bijanye n'uburimyi n'ubworozi abakenyezi baremeza ko ubuhinga ngurukana bumenyi bufasha guhindura ukugena umurimyi canke umworozi yarasanzwe akora umwuga wiwe yahora yorora ku buhinga bwa kera agahinduka agakoresha ubuhinga bwa kijambere kandi umwimbu ukiyongera ariko basaba ko boronka aho bigira ubwo buryo aho barabira amareresi y'ukugene bikogwa handi abirimizi benshi rero usanga izo telefone nini atazo bafise na nibigo bikoresha ubwo buhinga ngurukana bumenyi bubegereye kugira ngo bashobore kuja kuvoma y'ubumenyi iyo rero ni ntambamye kuri benshi ngo bashikire ubwo buhinga ngurukana bumenyi bushobora guhindura ukugene basanzwe babayeho Daniela Niteka umwigisha muri kaminuza y'Uburundi mu gisata c'ukumenyesha makuru n'ubuhinga bijanye amenyesha ko bakoresha ubuhinga ngurukana bumenyi bagera ku bice by'ijana 21 abakenyezi rero bakoresha ubwo buhinga mu Burundi ni bake cyane nk'uko bisanzwe bimeze ku isi
Mfashe nko mu mwaka w'2016 bagira bati abakenyezi bari nyuma ku bice bishika kuri 23%. Muri uyu mwaka uheze w'2022 ubwo butandukane bwari bwagabanutse hari ubutandukane bugera nko ku 10%. Bisigura yuko abakenyezi bataraja ku rugero rumwe rw'abagabo canke urugero rumwe rwo gukoresha ubwo buhinga
eka n'abakenyezi babahinga muri ibyo bisata baracari bake cyane bikemezwa na Daniela Niteka
kindi kiboneka muri ibyo by'ubuhinga ngurukana bumenyi mu iterambere ryavyo nuko abakenyezi bakora mu buhinga bwo guteza imbere ibyo bisata abo twe kwita abaconcepteurs aba developpeurs de contenu de logiciel bakiri bake cyane ugereranije n'abagabo aha rero bikaboneka yuko usanga kumbure ko batiga ibyo bisata ngo babiteremwe imbere ngo babihimirizwemo ugasanga babonetse ari bake cyane
Beatrice Ndayishimiye umukenyezi w'imboneza mu ntara ya Makamba nawe remeza ko abakenyezi babirimizi ari bake bashikiriwe n'ubwo buhinga kandi bwo bagirira kamaro kanini mu kurima no korora kijambere mu kubika neza umwimbu kuhingura no kuronka amasoko y'ibyo barimye
mu bakenyezi birimizi by'ukuri ubwo buhinga ntiburashika uretse nuko bushika mu bakenyezi birimizi abakenyezi bakiye ku ntebishure si bose barashikirwa n'ubwo buhinga kuko ibyo bakoresha ntibarashobora bose kubironga cyane cyane muri aya matelefone ngendanwa si bose badifise
abakenyezi rero barakwiye gutahura kuba ibintu byahindutse ntibasamare canke bibaze ko telefone ataco zimaze ahubwo boyishira mu bikoresho nkenegwa bituma umukenyezi atera imbere kuko bitagenze uko iterambere rizobasiga nk'uko barubike Marie Consessa wo mwishira hamwe ry'abakenyezi bahungutse abibona
turafise imigwi y'iterambere dukorana cyanye abandi bose dusanzwe dukorana mu ntara cyangwa mu makomune cyanke abakenyezi bakora urudandaza no kuvuga yuko turashiraho uburyo bwo guhanahana amakuru kuburyo inkuru umuntu ari mu Kirundo umuntu ari Ngozi umuntu ari mu Cankuzo umuntu ari Bujumbura aronka inkuru bitagoranye ivyo rero bishobokera abantu bakoresha nka WhatsApp
muri iyo shirahamwe Afrabo baratanguye kumenyereza abakenyezi gukoresha ubuhinga ngurukana bumenyi mu guhanahana makuru no kwigishanya cyane cyane ku bakenyezi bakora urudandaza ndengambibe
twe turakorana n'abakenyezi bakora urudandaza njabukambibe kugira ngo bashobore guhanahana neza ibidandaza kugira ngo bashobore guhanahana neza amakuru turashyira hamarezo ugasanga nk'abakenyezi dufate bo mu Gatumba afise ingene bavugana n'abakenyezi bakora urudandaza bavuvira abakenyezi bo ku ruhande rwa Mabanda barafise ingene bavugana n'abandi bakenyezi b'Tanzania kugira ngo bashobore guhanahana ibidandazwa byoroshye
Diane Ndose arongoye ishirahamwe ry'abamenyesha makuru b'abakenyezi ati natwe nyene ntitwasigaye inyuma iryo shirahamwe ryaratanguye guhimiriza abamenyesha makuru b'abakenyezi gutanga canke kwakira amakuru babicishije ku mbuga hwaniro z'amaradiyo n'ibindi bimenyesha makuru abakenyezi bo mu gihugu hagati nabo bakarihirizwa ubwenge kubijanye n'ukugene ubuhinga ngurukana bumenyi bukora kugira ngo nibasigara inyuma mu iterambere
no hagati mu gihugu mbere ni kuvuga hacacamo nuko n'abakenyezi musanzwe babiri imitsi biga gusoma no kwandika sinovuga ngo gusoma no kwandika gusa bwo no kwiga baka nabo babacirije amashuri hagati bamwe bahereza mu mwaka w'icyenda baba bigeme se bakagira amahugurwa bagakarihishirizwa ubwenge niba koresha gusa nka amatelefone kugira abatelefone gusa ariko bamenye kuja kuri zombuga bamenye ibihakoregwa
ibyo bizotuma buguruka maso bamenye ahari amasoko y'ibyo bimbura canke bahingura haba mu gihugu canke hanze yacu urongoye ishirahamwe ry'abamenyesha makuru babakenyezi Diane Ndose asaba leta kugwiza umuyaga nkuba kuko ubwo buhinga habusaba ko abantu baba bafise umuyaga nkuba nayo Beatrice Ndayishimiye umukenyezi w'imboneza imakamba asaba indongozi guhimiriza abakenyezi kugira ngo batahure akamaro ko gukoresha ubuhinga ngurukana bumenyi
buke sindongozi z'abakenyezi gusa nuko ari umuso w'abakenyezi ariko indongozi nka zose n'abashinga ntaye bagahimiriza bakadufasha kugira plaidoyer ubuvugizi no lobbying no ivuga ko gucengetera kuri barya bashobora kudushikanira ubuhinga ngurukana bumenyi na cyane cyane ku bakenyezi birimize kimwe mu gushiramwo amazu ajya kwigishizamwo ubuhinga ngurukana bumenyi ku bakenyezi kubushira hafi yabo
Abo bakenyezi bose barafise ariko icizere ko bizohinduka buke buke ubuhinga ngurukana bumenyi bugashikira abakenyezi ari benshi ibyo babibonera ku bwishi bw'abigeme bariko barahurumbira ibisata byigisha ubwo buhinga
Thierry Vendayishimiye urakoze kudusomera iyo nkuru niwe duce dusozera ko ibintu biganiwe n'amakuru vy'uno mugoroba kuri micro ya Lidiane ni nahazwe na Diatamuhinga bw'ivyuma na ingenieur ba